e mobilizar, né, a Disney de América. Radio Jubilee America yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.72 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Muri kumwe na Fideli Niyongabo ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu mbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Ikiza cy'umugera wa corona naho cagumije abantu mu ngo zabo bivyabujije imirimo imwe imwe kubandanya hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Abanyafrika baba mu gihugu c'Ubwongereza n'ivyo bakora.
Naho amashuri yugaye tuzobandanya twigisha dukoresheje internet, tubandanya dutanga ibikorwa kuko dusanzwe dufise urutonde rw'ivyo abana barinda kwiga, tubandanya twigisha uko byanye.
Uyo ni Madame Ndikumana Chantal, mwigisha yagize umwuga ivyerekeye kwigishiriza kuri internet. Inkuru hamwe n'izindi twateguriye ziri mu runani rw'abashingwa manza bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu Covid utari byatsi ubwicanyi bwabereye muri komine Matana intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi hamwe n'abanyagihugu b'abakongomani baba Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo bageramiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yarariragwa. Turazibashikiriza mu ido n'ido mu kanya muze kure y'amaradiyo yanyu. Imbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere kuyavuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Tuhera mu Bushinwa aho leta y'ico gihugu no munsi yatangaje ibiharuro bishasha by'abahitanywe n'umugero wa corona birengeye ibyari byatangajwe imbere ya Thomas Kamirinda dufitiye inkuru y'Indonid.
Leta y'Ubushinwa iravuga ko kugera ku itariki ya 16 y'uko kwezi kwa kane ni ukuvuga kugera ejo hashize kwa kane abantu bose hamwe virusi ya corona mu gihugu cyose yahitanye ari 4,632. Imibare ya mbere yari yaratanzwe kugeza ubu yavugaga ko abantu bazize iki cyorezo ari 3,342. Imibare mishya iraturuka ku yindi nayo mishya yatangajwe uyu munsi n'abayobozi ba Wuhan aho virusi ya corona yatangiriye mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Bavuga ko abishwe n'iki cyorezo muri uyu mujyi ari 3,869 mu gihe bwa mbere bavugaga ko ari 2,579. Aya makuru mashya yo mu Bushinwa ashobora kongera urwikekwe amahanga abufitiye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bakeka ko butavuga ukuri ku cyorezo cya virusi ya corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irega kandi OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ko yakingiye ikibaba Ubushinwa byabaye intandaro yo guhagarika umusanzu wayo. Leta Zunze Ubumwe nicyo gihugu cya mbere gitanga umusanzu munini muri OMS urarenga amadolari miliyoni 400 ku mwaka. Naho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kiganiro yarayahaye ikinyamakuru Financial Times cyo aragira ati hari byinshi byabaye mu Bushinwa tutaramenya.
Urakoze Thomas. Naho muri Australia bagiye gutangura ibipimo bitanga inyishu zihuta bya COVID-19 ku miryango y'abasangwa butaka. Eugenie Mukankusa araduha ibindi kuri inkuru.
Ibisubizo by'ibyo bipimo biboneka nyuma y'iminota 45 bizatangira gukorerwa mu midugudu irenga 80 ituwe n'abasangwa butaka mu misozi ihanamye. Abategetsi bavuga ko bizabafasha kurushaho gukurikirana ikwirakwira rya virusi ya corona mu bice byitaruye aho ubusanzwe kubona ibisubizo bifata iminsi igera ku 10. Ibyo bipimo byihuse bya virusi ya corona byitezwe ko bizatangira muri ibi byumweru biri imbere. Bizakorwa ku bufatanye n'ikigo cyo mu mujyi wa Sydney kizwi nka Kirby Institute na kaminuza Flinders iri mu majyepfo ya Australia. Ibice bituwe n'abasangwa butaka biheza abaturuka hanze bakora ibikorwa byo gukumira virusi ya corona. Abayobozi b'abasangwa butaka basanga icyorezo icyo ari cyo cyose cyabameneramo cyagira ingaruka zikomeye ku miryango kubera ko basanzwe bafite ibibazo by'insobe bijyana n'ubuzima. Imyaka yabo yo kubaho iri munsi y'abandi baturage ho imyaka 10. Hari umubare munini w'abasangwa butaka bafite ibibazo by'impyiko zidakora, abarwaye diyabete n'abanywa itabi mu gihe akenshi baba batuye mu nzu imwe bacucikiranye. Abasangwa butaka bagize kimwe cya gatatu cy'abatuye igihugu kandi babaho mu bukene bukabije, bararwaragurika kandi benshi barafungwa. Guverinoma ivuga ko abasangwa butaka bafite ibyago biri hejuru byo kwandura virusi ya corona. Mu gihe cy'icyorezo cy'ibicurane bizwi nka H1N1 mu 2009 basanga ubutaka muri Australia bari bagize kimwe cya gatanu cy'abinjijwe ibitaro bose kandi 13% icyo gihe bitabye Imana.
Tushimire bagenzi bacu Thomas Kamilindi na Eugene Mukankusi badushikirije amakuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abari mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare impuza makungu Kavid ruratera ibyatsi ubwicanyi bwabereye muri komine Matana intara ya Bururi mu bumanuko bw'Uburundi bugahitana abantu batatu bo mu muryango umwe ku munsi wa gatatu w'indwi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ubwicanyi bwatumye urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuza makungu Kavibe ruhaguruka n'ubwabaye ku munsi wa gatatu w'indwi mu bumanuko bw'Uburundi komine Matana intara ya Bururi. Amatohoza ya mbere yakozwe n'abo bashingwa manza yerekana ko abantu batatu igipolisi cemanze ko cishe bari bafashwe barabohwa burizwa imodokari kugira ngo baje gufungwa. Kavibe ruvuga ko haheza kanya bamaze gufatirwa mu rugo rumwe aho irubanga muri komine Matana baciye bicwa barashwe. Ubwo runani bwibutsa ko mu bumanuko bw'igihugu nyene haheruka kubera ubundi bwicanyi bwakorewe umuntu umwe muri komine Mugamba. N'uwo nyene amakuru Kavibe rufise nuko yari yafashwe ari mu minwe y'igipolisi. Maitre Dieudonné Bashirayishize atwara ubwo runani rw'abashingwa manza ariyamiriza ico we n'abagenzi we babona ko ari ubwicanyi ndengerabutungane bwasubiye kwibonekeza
mu gihugu c'u Burundi. Rero igihano cyo gupfa carahavuye guhera muri 2009 kandi naho cobaye kikiriho umuntu igihano gishigwa mu ngiro hari icaha camaze kumwagira. Abo bantu bose bagize iminsi bicwa urw'agashinyaguro n'abantu baba bakitabere imbere y'amategeko. Nta mupolisi afise uburenganzira bw'uko amufata akamwica. Twaboneye akaryo rero ko kwiyamiriza bimwe byihanikiriye ubwo bwicanyi ndengerabutungane tunahagumagarira ubutungane bw'u Burundi bukagerageza bugatangura amatohoza bidatevye kugira ngo abantu bakoze ubwo bwicanyi ndengerabutungane bakurikiranwe bashigwa imbere y'amasentare bacibwa imanza zibereye.
Umwe muri abo bagabo batatu biciwe irubanga muri komine Matana yitwa Pascal Ninganza bahora batazira kaburimbo. Uwo yahoze ari mu gisirikare cy'igihugu cya kera agatwe kiwe karondegwa n'ubutwari n'amashingamateka Reveriano Ndikuriyo. Uwo munyacubahiro avuka mu ntara ya Makamba yano rubibe niyo biciwemwo yabiceze ahabona mu mpera z'umwaka uheze amwagiriza kuba ari inkozi y'ikibi yitwaje ibigwanisho.
Kaburimbo ndamukeneye umutwe cyangwa akomeye imiliyoni 5 abona cyangwa yapfuye umuzana umutwe atawe 5 ihiganwa ryo kumurondera. Nta muntu ashobora guhungabanya umutekano w'abenegihugu ngo ikomine ari umwe ni kumukuramwo abasigaye gusa kubaza Imana yuko umuntu abacumuye.
Urunani Kavibe nabwo ruti
twibaza yuko bamunyarukije kugira ngo bace ayo mafaranga.
Abo bashingwa manza bamenyesheje ko ico ari icaha gihanwa na sentare mpuzamakungu mana vya CPI kandi ko atankeka bazoyitura nk'uko babikoze ku bindi byaha byonyangwa by'agateka kazi na muntu.
Tugahamagarira Abarundi kandi yuko amabi nk'ayo bubandanya bayamenyesha kuko ejo bundi ibyaha nk'ibi bizotegerezwa guhanwa n'ubutungane bw'u Burundi bwasubiwemo canke ubutungane mpuzamakungu. Turahamagaye kandi abantu baserukira ubumwe bwa Afrika bari mu gihugu ibi bintu biba babona ariko ntibarukure mu kanwa. Ibintu biriko biraba mu gihugu aho bigaragara ko umuntu wese yikekwa ko yoba atavuga rumwe na leta hari abariko baranyuruzwa hari abafatwa bakicwa hari abahohotekwa kuko mu Burundi iboneka yuko ibyaha by'agahomera bunwa bibandana.
Twagerageje kurondera umushikiranganje w'ubutungane Emery Laurentine Kanyana kuri telefone yiwe ngendanwa ariko ntivyadukundiye iyo yitaba umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yari kumubaza ko bari amatohoza aratangura kuri ubwo bwicanye ikindi twari kumubaza n'icyumviro ciwe kuvyagireje vy'urunani kavibe ko ari ubwicanye ndengerabutungane kuko abishwe bari bamaze gufatwa nk'uko biri mu rwandiko rwa kavibe ico bikoze mu itangazo rigufi ry'igipolisi ku rubuga rwa Twitter cemeza ko civunye gisambura congera cica abagizi banabi batatu igipolisi congera koko cafashe umuntu umwe hamwe n'ibigwanisho birimo inkoho mu minsi yaze umushikiranganji w'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yahakaniye ibiro by'Ijwi ry'Amerika biri Nairobi muri Kenya ku igipolisi kitaja muri ibyo bikorwa bihohotera agateka kazi na muntu
basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharana agateka kazi na muntu wara dagati ya kazi na muntu ubitandukanye na politike no rikora rikora neza kandi n'icyo tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumegeye na mahoti dagati ya kazi na muntu biradutangaza cyane iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo
urunani kavibe rwogo ruri kumwe n'abandi bashingwa manza b'abarundi n'abanyamahanga ruvuga ko urutonde rw'amadosiye batwara muri sentare mpuzamakungu mpana bya sepeyi rubandanya kwiyongera kubera ubwo bwicanyi amadosiye amaze gushikanwa muri yo sentare arenga gato ibihumbi bibiri Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru naho muri Congo abanyagihugu b'abakongomani baba Uvira bageramiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yarayiragwa yuzuzuruzi rwa Mulongwe aho gushika ubu ibiziga by'abantu 20 ari byo bimaze kuboneka mu gihe ibikorwa by'ikurondera abandi boba batwawe n'uruzi rwa Mulongwe bibandanye inkuru ya Vedaste Ngabo ari mu gisagara cya Uvira
ibihumbi by'abaturage bituye muri Uvira byanzindukiye mu gahinda byatewe n'uruzi rwa Mulongwe gwisha abantu rukomeretsa abandi rusenya amazu amaduka ndetse rutwana na bimwe mu binyabiziga birimo imodokari muri za Veniza Kasenga Murongwe Kakombe Kabale Karehe Munanira zibasiwe cyane n'ururuzi rwa Murongwe wahuraga n'abantu bari guhungisha abana abandi nabo bari guhungisha bimwe mu bintu byo mu mazu mu gihe abandi nabo barimo bashaka babo batwawe n'ubwo ruzi
amazi nyine nubwo twari tujyanye hari mu masasa bayijoro twajitumba nyine Murongwe yuzura amatwe tubona atangura kwinjira mu nzu turasohoka tuza hanze burya mu nyuma aragabanuka amazi agabanuka dusubira kuryama hanyuma saa 8 hanyuma mu nyuma aturasubira adutera tena nta muntu arakora ikintu na kimwe twari twagiye kurokora abantu nanone bari hari yepfo nabo bari batanguye hanyuma bamwe ndibaza besi ndibaza baba bapfuye nka besi kubera nta muntu n'umwe ndazi azi ibyundi kubera zo twaje tuva mu mazi duhunga
ibintu twabonye kabisa nuko birateye n'ubwoba byutse mbona amazi kwera abantu mbona bari ko baragenda n'ubu nyine tubarogota abandi bamwe bapfuye nyine ewana ibintu byayangaye kabisa urumva nta ananziguro twobiha abantu bose babuze iyo bajya n'iyo bava urumva twabyutse twiruka kubera amabuye yaje ariruka turiruka aha byose byatwawe aha dusigaye kunyuma
ibiki byagize
amakenga yose yagize Jenyonga nalenyonga kinga byose abantu bose twace twiruka harabahungu bangahe batatu bagiye
umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Uvira Dr Nimi Panzu yabwiye Ijwi ry'Amerika kugira munsi cyo kuri uyu wa gatanu yuko bari bamaze kubona imirambo 22 ndetse n'abakomeretse 50 bamwe muri bo bari mu bitaro bikuru bya Uvira ndetse n'ibitaro bya Gasenga mu gihe bagikomeje gushakisha indi mirambo Ndayishimiye Felix nawe yari muri Avenika Bare avuga yuko usibye kuba atazi aho baturanyi be bari uruzi rwa Murongwe rwatwaye n'inzu yari asanzwe akoreramo imirimo y'ubucuruzi
nari mfise imifuko 10 y'ifarini barufise amasafuriya 30 amasahani n'amameza matera zagiye n'amazi aha atikaye twifumbereje nta kintu na kimwe umuntu yopfa ngo yarukoye n'amahera yari mu nzu yagiye
nyuma yaho ibi biza byibasiye abatuye muri Uvira umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Teo Ngwabije Kasi abinyujije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze yuko agiye kohereza intumwa za guverinoma y'intara hamwe n'abadepite bavuka muri Uvira kugira ngo barebe uburyo batanga ubufasha ku baturage bibasiwe n'uruzi rwa Murongwe bamwe mu baturage batuye Uvira barimo abakuze bavuga yuko uruzi rwa Murongwe rwongeye kugarukaho rwari rusanzwe runyura muri Avenifizi mbere y'umwaka w'1985 ariko kuri ubu abaturage bahinduye amaveni ibi biza byibasiye Uvira mu gihe abatuye muri uyu mujyi bari bafite ikibazo cy'amazi ya Tanganyika yasenye amazu menshi amasoko ndetse ni barabara rihuza Uvira na Fizi Vedaste ngavuga ku bwijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
turagushimiye Vedaste kuri iyo nkuru
turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva Kuri iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ikiza cy'umugera wa corona naho cagumije abantu mu ngo zabo ntivyabujije imirimo imwe imwe kubandanya hakoreshejwe ubuhinga bwa none mbere no kwigisha byarabandanije Umwarimu kazi w'umurundi kazi Chantal Ndikumana aba mu Bwongereza ari mu barimu kwigishiriza kuri internet babigize umwuga aganira n'ijwi rya Amerika Chantal Ndikumana yavuze ko Afrika ishobora guteza imbere igisata c'indero hakoreshejwe telefone ni mu kiganiro cy'Idonido yagiranye na Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
aho mutuye mu majyaruguru ya Londres umurwa mukuru w'Ubwongereza mwirinze mute icyorezo cya virusi ya corona
mu kwirinda ico kiza cya corona virus twirinda kuja hanze dusohoka gusa iyo turinda guja gusuma ibifungurwa canke kugura imiti canke iyo umuntu akeneye nko kuja kwa muganga muganaho kwa muganga baratwankiye yuko twogendayo kiretse iyo umuntu afise nk'amasinyi ya corona baguha inumero ujako bakakubuza kuja kuraba umuganga akuraba hama ikindi turakaraba umwanya wose iyo wasohotse impuzu ukazimesa ibirato ugakura ku muryango umuntu akagira isuku mu nzu akoza hasi kugira ngo twirinde kuzana icyo kiza mu nzu hama iyo tugiye gusoma naho turiha umwanya hagati yaho duhagaze naho uwundi muntu abahagaze
none hashize hafi ukwezi kose ubwongereza buri muri gahunda ya guma mu rugo noneho byanongerewe kugeza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu nkamwe babarimu abigisha mu Kirundi muzakomeza kwigisha muri mu ngo zanyu mukoresheje internet
Ego cyane naho amashuri yugaye tuzobandanya twigisha dukoresheje internet twari dusanzwe dutanga ibyigwa kuri internet dukoresheje ama video n'imyimenyerezo duha abana dukoresheje ama site cyo twita mu cyongereza ama website izo rero zatumye tubandanya dutanga ibikorwa kuko dusanze dufise urutonde rw'ibyo abana barinda kwiga tugaca tubandaniriza ko barabizi turafise ukuntu tubirungika tukanashobora no kurungikira ama email abavyeyi bakamenya ati murabe abana barafise iki gikorwa bande gukora uwo munsi hame ikiza cy'ibyo bintu nuko izo site cyo bita website mu cyongereza zirakosora zica zikosora umwana hama twebwe gusa tukandika tubarira umwana ati aha wakosheje wari kubigenza ukuntu kunuko tubananya twigisha uko byamye
uravuga nyine nkamwe babari mu ubwo mu Bwongereza mufite za mudasobwa hitumanaho ryakataje abarimu kimwe n'abanyeshuri bo muri Afurika ntabwo bafite za mudasobwa zihagije bako bakora gute kugira ngo nabo bashobore kwiga muri bino bihe by'amage
mu kwiga ku bantu muri Afrika ego harimo bamwe bamusanga bafise ibyuma ibyo twita ordinateur cyangwa laptop mugabo ibyo laptop cyangwa ordinateur si benshi badifise mugabo icyo nabonye muri Afrika nuko abanyagihugu benshi bashobora kuba bafise iterefone izo terefone rero zirashobora gukoreshwa nabo bigisha bagategura ibyigwa bakoresheje kujya kuntu bashora gutegura video isigura neza icigwa benda gutanga bakandika n'imyimenyerezo abana baza gukora uwo mwigisha gatategura ni nyishu kumbure aza kurungika akarungikira kuri telefone y'umubyeyi canke y'umwana mugabo uwo mwana yabanje kurungika ibyo yakoze yabifotoye birakunda cyane kuko telefone muri Afrika isigaye ifiswe n'abantu benshi no mu giturage urasanga abantu bafise telefone ibyo rero byofasha abana bakabandanya biga naho batafise ordinateur laptop kuko izo telefone zizofasha kugira ngo ibyigwa bikwiragire hose mu mihingo y'igihugu
uvuze ibyo gukoresha telefone mu kwigisha nyemerera nibutse ko abaturage hafi miliyoni 750 bo muri Afrika bafite SIM card kagakarita nyabwenge ikaba muri telefone none ayo matelefone wayakoresha mu kwigisha hari icyo byahindura nko abivugaga cyane cyane ko hari ibihugu bifite telefone nyinshi bitagira amashuri ahagije
ego cyane byo hindura cyane kuko byotuma ibyigwa bishikira abanyagihugu benshi abanyeshure benshi aho bari mu mihingo iri kure abana bakaronka uko biga hari abana benshi usanga bagenda n'ibirometero byinshi ntibashobora gushika ku mashure ibyo rero byotuma byorohereza abigisha kugira ngo ibyigwa bikwiragire mu banyagihugu bose abaturage mu Kinyarwanda hama bigatuma n'abana basije ku ishure kubera kugwara bashobora gukurikira ibyo batashowe kwiga uwo munsi basibye icyiza cyo kwiga kuri internet nuko nta n'umwe asigara inyuma hama iyo hariyo bigisha bafise umwete baba bateguye ibintu byinshi barinda kwigisha bakabirungika tuvuge abantu kurenga nk'ibyo bateguye nka bishika nka bitanu ku minsi tuvuge iminsi ibiri hariyo abantu usanga babihejeje hakiri kare bashobora gusaba umwigisha ati mwigisha ndakeneye ibindi byigwa uwo mwigisha rero arashobora kuba yarateguye ibyigwa bikwira novuga nk'amezi atatu uwo mwana ugasanga arahejeje n'ingoga kubera aba ari umunyabwenge bya bindi umwana usanga avuga ati ibyigwa ntibikwiye ugasanga umwana arakubaganye kubera yahejeje izo ngorane zisaba kuhaba canke murabizi abakobwa kenshi muri Afrika ababyeyi barabagirira impuhwe kubera ingendo ndende ugasanga barabasibije ku ishuri canke hariyo n'ibindi wundi mwanya umukobwa ashobora gusanga atashoboye kwija ku ishuri kubera ari mukene atashoboye kuronka ibikoresho bikwiye kenshi urabona hari iminsi itanu umukobwa akenera kuguma mu rugo kubera mu kirundi tubita ubutinyanka ugasanga yagumye mu rugo ibyo rero bizotuma abakobwa batanasiba ibyigwa kubera izo ngorane zahari zo kubura uko baja ku ishuri
mbese amasomo yose ashobora kwigishwa kuri internet
ego amasomo yose ashobora kwigishwa kuri internet kiretse yuko hariyo nk'inkama ibyigwa bya science nka chimie ete mugabo hari igihe usanga hari ibikorwa byarinda gukorwa muri laboratoire ibyo rero boca barinda kugira amavideo kugira bere ikindi ni nka icyigwa cyitwa physique hari igihe usanga ukeneye kujya muri laboratoire na biologie ariko ibindi byose birashobora gukorerwa kuri internet kiretse gatonya nka ikure ibyigwa bategura cyo novuga mu gifaransa ibyo birakenera ko umuntu akora ibintu mu ishuri mugabo nk'ibiharuro icongereza igifaransa chimie physique biologie icyo twita computer science, ICT, histoire, geography, kwiga media studies, n'ubwo mu mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi musique cyangwa religion na philosophie psychologie na économie
mbese madame ivuga urimo urabisoma cyangwa urabivana mu mutwe wawe
ni mu mutwe kuko ngo uko ibyigwa bya mbere bikomeye mu mashuri bimeze hariyo mathematics ne ya mbere agacaza
uri gihangange rwose none mbwira iyo myigishirize mishya ni ikifitiye akamaro gusumba abandi yo kuri internet
ibyo usanga bikenewe cyane aba ibihugu byori ndagushimika ko cyane ni ukwigisha ibiharuro ibyo mwita imibare mu Kinyarwanda no kwigisha science tunze bw'ibihugu gutera imbere ibyo byo gusanga kenshi bigize ishingiro y'ubutunzi bituma bironka abahinga bategura neza amatungo y'igihugu yaba amatungo yo mu butaka cyangwa ibigega bagusanga bategura ibigega by'igihugu cyangwa abantu bakomeye batwara amabanki cyangwa batwara amashyira hamwe barinda kuba barize ibiharuro imibare kugira ngo bumve ingene batunganya ibyo barinda gukora ikindi ni uko ibyo byigwa usanga kenshi bitegura abanyeshuri mu byo twita amashyira hamwe ahanitse mu buhinga bushasha bwa tekinoloji ubu unye mu burimyi barakoresha n'ubuhinga usanga buhanitse usanga kandi abantu bubaka nk'ibiraro cyangwa amabarabara bituma bagira novuga akazi keza kubera baba bafise ishingiro ikomeye mu cyo twita iyo mibare cyangwa izo siyansi baba barize bajya bubaka amagomero y'umuyagankuba cyo bita barrage électrique bose bakenera ibyo byigwa
mu magambo make mbere yuko turangiza mbese hari ibyo mutari muzi mu myigishirize yitaruye yo ya e-learning mwabayemo inzobere ndashaka kuvuga abahinga kubera iki cyorezo cya virusi ya corona
ego cyane kuko hari byo wasanga abana bagize ingorane yo kugira ngo bashikire ibyo byigwa kubera ego ibyo byo kwiga kuri internet ni byiza mugabo hari usanga umwana atumba n'ingogana n'ingoga bigaca bituma rero utegura n'ingogana n'ingoga ibindi womurungikira kuri email biri kuri PowerPoint umusigurira buke usigura ugaca ubirungika byatumye tubona agahaze ikibuze muri izo website ugaca usanga uvuga ati bon ubusubira tuzoshiramo ibindi bitegura utatahuye neza kugira ngo aronke ibintu bitandukanye yo jako
nubwo bwose mwarimufungiye mu rugo byababereye intanda yo kugira ibindi mwiga bibafasha mu myigishirize yanyu
ego cyane nk'ubu unye turafise inama rimwe mu ndwi hamwe n'abigisha hariyo wasanga tugira inama habaye ingorane kubera turi abantu benshi ibyo ni byari twarabiteguye byatumye twiyumvira ko mu minsi izoza tuzotegura ukuntu tuzaba tugira inama mu gihe ibintu nk'ibi uronse kiza ukaba witeguye yuko ibintu bishobora guhinduka bigakenera ko mugira amanama nawe mukorana kuko amanama twara tuyakora turi hamwe ntitwashobora kwiyumvira ko ibintu nk'ibi byoshitse ubuhinga burahari ngaha mugabo usanga hari agahaza kabuze
Chantal Ndikumana ndagushimye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi ry'America.
Murakoze.
Nshuti mwese nakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano niho agarukiye. Dushimire ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Dushimire na Fatou Arimas Karara yegeranije ibiganiro twabashikirije. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi. Kuri mikro ari kumwe nanje Fidel Yongabo. Tubasezeye tubifuriza ibihe byiza. Tubatumira no kubandanya mudukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.